mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabamukije inshuti turi kumwe kuri mikro, muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala, Uganda.
Njyewe mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ibindi bihugu biriko birakuraho amaviza ku banyafrika bose babigendeye, ivya nyuma biherutse gufata iyo ngingo ni Kenya n'u Rwanda. Perezida wa Kenya William Ruto yatangaje mu mpera z'ukwezi kurangiye ku gihugu ciwe kizokuraho viza mu mpera z'uyu mwaka ku banyafrika bose bazogendera igihugu ciwe. Perezida Ruto yarashimikiye ku kamaro ko gukuraho viza ku bihugu byo ku mugabane wa Afrika, mu kuvuga ko atakamaro izo viza zigirira ivyo bihugu. Muryango w'umwe bwa Afrika umaze igihe ukurikirana umugambi wo korohereza uruja n'uruza rw'abantu ku mugabane wa Afrika ata viza zibanje gusabwa. Naho hari amasezerano yabaye ku mugabane wa Afrika hagati y'ibihugu n'uturere tugize uwo mugabane, intambwe mu ntumbero yo gukuraho viza ku banyafrika bagira ingendo kuri uwo mugabane zari kweze. Perezida wa Kenya William Ruto yarerekanye ingaruka mbi zo gusaba viza ku bagira imirimo y'ubudandaji, abagwiza atunga n'abagira ingendo. Yatangaje ko igihugu ciwe ciyemeje kuvyerekeye kubihindura. Yatangaje ko mu mpera z'uyu mwaka ata munyafrika n'umwe azosubira gusabwa viza kugira ashobore kuza muri Kenya. N'igihugu c'u Rwanda carafashe ingingo ngiyo mu ntango y'ukwezi kurangiye y'uku kwezi yo gukuraho amaviza ku banyafrika bose bazogendera icyo gihugu. Gushika mu mwaka wa 2022 amazinga ya Seychelles n'ibihugu bya Gambia na Benin nibyo byonyine birekurira abanyafrika bose kubyinjiramo ataviza babanje gusabwa. Icegeranyo gishigikiwe n'umuryango w'umwe bwa Afrika nicyo cyatangaje iyo nkuru. N'iziye ngaruka gukuraho amaviza bishobora kugira ku bijyanye n'uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hamwe n'ubudandaje n'iterambere ku mugabane wa Afrika, nibyo tuvuga mu kiganiro muri Sanga. Watumiye umushinga ndaheze none cyenzi umuhinga mpanuza jambo ku bibazo byerekeye politiki ubutunzi n'iterambere ari mu gihugu cya Canada. Ndabanje kubaramutsa.
Amahoro Fidel.
Iyi ngingo iherutse gufatwa n'ibihugu bya Kenya n'u Rwanda yo gukuraho amaviza ku banyafrika bose bazoba bagendeye ivyo bihugu, iyo ngingo ivuze iki muyibona gute?
Iyo ngingo niyo nziza iratumbereye kandi ije hageze kira. Noneho umukuru w'igihugu wa Kenya yarasiguye igituma yafashe iyo ngingo. Yavuze ati ibihugu igihugu cyanjye cyakora gisaba mureke yinjire viza, mureke yinjire, si mureke arengane, ni mureke yinjire. Wewe rero bagusabye mureke yinjire, wahora utanga amahera atari make, uta umwanya, uri umudandaza, uraharura umwanya n'amafaranga utanga, bakugabanyirize umwanya n'amafaranga. Wewe uri umudandaza, wewe uzi kudandaza, wewe uzi guharura, ugira uti barantabaye. Turabishikako, turabe rero abo bakuru b'ibihugu babiri wa Kenya niwe yatanze, niwe yatanze kuko hari abandi imbere yabo ariko yarakurikiye iyo nzira gukuraho mureke yinjire winjiye muri Kenya gukuraho mureke yinjire winjiye mu Rwanda twihweze rero ibintu bine turare ubwa mbere ibyahora bisabwa ubwa kabiri turare igihindutse muri iyi ngingo abakuru b'ibihugu bibiri bafashe icya gatatu inyungu kuri mukerarugendo no ku gihugu cya Kenya mu Rwanda hanyuma dukuremo inyigisho ibindi bihugu byokuramo nabyo icya mbere rero kandi mbanze nkengurukire abamenyeshamakuru b'ibihugu bya Amerika batubwiye bati muri isanga nabavukanye nabakunze benye bacu dusanga iyi jambo namwe muri isanga turavukanye abahuriye ku ijambo baravukanye iyo batoba bazinanye turavukana rero
yego
ibyo niko bijambo dutere imbere ibyahora bisaba
yego iri biri mu migambi y'umuryango w'umwe bwa Afrika imigambi yo gushiraho passport imwe nibaza ko batanguje uwo mugambi ariko nturashika kure gushika ubu abaronka iyo passport n'abakora muri uwo muryango hamwe n'aba diplomate nibaza ko mu bihe biri imbere bizoshobora gushikwa ko hakaba nk'iyo passport imwe ku banyafurika bose ifatiye nko ku byerekeye rya passport ya Schengen visa ya Schengen mu karere k'Uburaya
ibyo mu byerekeye Afurika yewe ndiyumvira ko ni icyifuzo ni cyiza ariko urabye ibisabwa kugira ngo ibihugu igihugu cyose cyemere gukuraho impapuro z'urugendo ku bene igihugu cyacyo kugira ngo kibyeme byafashe umwanya muremure i Buraya nabo mwabona ubu babihinge bariko barigaragarama bariko baraba hirya no hino ariko mu byerekeye Afurika ho bizoba ukundi kundi ntituragera aho ibihugu byacu byemera bigashikaho bitanga impapuro zo gusohoka kwidegembya hanze bitagoranye ntituragera bizotugora bizofata igihe
murakoze
byose nemeza ko uwo mugambi uzoja mu ngiro vuba
tuza ku mirongo ya telefone dufite Demokarasi Festus uratwumva turiko tuja ku mirongo ya telefone kuba ariko baratwumviriza ariko barahamagara uratwumva Demokarasi
yego ndabumvira na kwijana
uri he
ndi neza neza mu gacumba mu gisagara cya Bujumbura
urafite ikibazo bazo mutumire cyangwa cyimbire woshikiriza
ndafite ikibazo nkongera nkagira n'icyumviro ariko reka mpere ku kibazo
yego
ikibazo mbaza twe twarace mu mashure turiga amahistoire turiga amageografi y'ibihugu ukuntu ibihugu bishobora gutera imbere mu mwanya muto cyanke mu mwanya utinze muriko muranyumva
yego
cyane rwose
ariko muga yego ariko rero tuko turabiraba uko ibihugu by'Iburayi cyanke za Amerika cyanke ku mugabane wa Aziya babikoresha umugabane wa Afrika wacu urabibona kandi ukamubisoma mu bitabo ariko nticuramenya neza impamvu nabo batabikoresha mbega bo barabuzwa n'ibyo bihugu bya Burayi na za Aziya na Amerika cyanke ni twebwe nyine abanyafurika tutashaka kubishyikako
ndabashimiye
ego icyo urumva ni kibazo
ego
hanyuma intererano nayo kujya nyine twabyiga mu mashuri ati ufashe irirangi ugateranya n'ibindi bizana iki twari dukwiye kurabira rero akarorero kuri bijya bihugu ukuntu byashyize ku iterambere natwe izi pasiporo z'umugabane wa Afurika ziba kuba kumwe bakorohereza abanyafurika kuko biriya bihugu biracaye imbere n'ibyo mu gabanya Afrika nabo cyacari nyuma mu iterambere uburyo ntibuboneka bw'amafaranga bakabishyira ku mafaranga make ku buryo umunyagihugu ashobora koroherezwa nk'umunyagihugu yegereye umupaka kanaka ashobore kugenda mu kindi gihugu nubwo afite umutare w'ibihumbi ijana agashobora gukora icyo yifuza cyose kandi mu mwanya muto.
Murakoze.
Ego
umwishure.
Ego ego cyane uwo muvukanyi avuze ati ibindi bihugu byarafashije byaruguruye aho ku mipaka yacyo cyaruguruye imipaka burya si byinshi abanyaburaya ni bihugu bitari bike 20 ibyo mu ishyirahamwe rimwe ishyirahamwe rimaze gutera intambwe itari nto kuko byinshi ifaranga bararisangiye izo mpapuro zose zo gusohoka no kwinjira barazisangiye maze ubu basigaye bavuga ko hari urubibe rumwe no kuvuga urubibe ibyo bihugu bisangiye n'ibindi bihugu bitarimwo muri iryo shyirahamwe bariyaguye rero haragutse hagasigara hariha mureke yinjire abandi bava ahandi abo n'abandi banyaburaya batari muri iryo shyirahamwe nk'abongereza bidohoye nk'abarusiya abo bategerezwa kuriha mureke arengane mureke yinjire binjiye muri ibyo bihugu biri bifite urubibe rumwe biraborohera birorohereza bene gufata iyo ngingo birorohereza abaje iwabo muri Afurika igihugu cyose gifite urubibe rwacyo imbibe zingana n'uko ibihugu byacu bingana ni 500 mu ishyirahamwe rya Afurika imbibe zingana uko ese umuntu yogeraho akihangana ati ubu rero dufite urubibe rumwe ni imbibe za Afurika yo bateye imbere ariko ntiturahagera abantu ba mama
ego
hanyuma uhize uti byoba byiza kuri twebwe rwose byoba byiza cyane turaza kubiganira mu gihe bokuraho muri Afurika bati ubu rero hari urubibe rumwe mwese muri abanyafurika nimwidegenje muri Afurika nzima bizoba ari gitangaza ariko banye ba mama ntimwihute kuko turashakise ibintu byinshi bitugoye aho ni icyifuzo cyiza kiwawe nanjye nicyo nifuza ariko urabibona uvuye aho mu Gatumba ugahita guka harya hakurya uruvira ubu inshuti yanjye ndabuze ko niba uva muri ako karere urabibona ntibyoroshe ubikongo ntibimworohera aho naho aho hakurya ugiye hakurya y'Akanyaru hari ikibazo aho hakurya y'Akanyaru ukarya ujya ni mugezi rusizi gitangaza ntabwo ari ikiyaga ariko nuko maze rero uraba ibyo byose ubikoranye haracyari ikibazo bane ba mama
dufite asari ku murongo wa telefoni uratwumva
halo ego ndabumva
mwiriwe uduteye akamu urihe
jenda batiye akamu ndi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Okatanga Lubumbashi
ufite ikibazo ubaza kimvishikiriza
ye mfite ikibazo nagomba kubaza urabona ibihugu byacu bya Afurika bifite ingorane barashobora kuvuga dukwiye kiki kintu kugira tworohereza abantu ariko ugiye ugashika ku mipaka ubona realite ari yindi urashobora gushika uzi ko viza kugongesha ari gusa bayikuyeho ariko yinjiye mu mabiro burya buri muntu akwishyura ngo dusoromaho turima rero twagomba tubaze sinzi ko leta yamaze gushyiraho abantu mu biro bazoza bakurikirana bijya bintu kugira abantu bakabagongera viza ya gusa cyangwa nyine ni imvugo yo kuvuga ku munwa badashyira ku ngiro nicyo nakubaza icyo
murakoze
yewe ukonzi u Rwanda
ukonzi Perezida Kagame, ukonzi Kenya, ukonzi Perezida Ruto, ndiyumvira ko arabashinga ntahe biteka batavuga amajambo gutyo asunitswe n'umuyaga. Ndakeka ko izokurikizwa vuba kuko abo bashinga ntahe babiri bamaze kugera ku rugero ruboneka, ndetse iyi ngingo ije gusoze n'inyongera ingingo zindi zahahora ingene ibihugu byabo byari bitekanye, ingene ibihugu byabo byari biringanijwe, ingene ku mipaka byari byifashe. Ibyo byose ubishyize hamwe wabona ko iyi ntambwe ariyo yari isigaye kugira ngo borohereze ba mukerarugendo ibihugu byabo, noneho byongereze inyungu, birongereka inyungu izokongereka kandi barazi guharura abo bombi. Iyo nyungu ni uguha inshuti yanjye.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turavuga ku vyerekeye ingingo yo gukuraho amaviza ku banyafrika bose bazoba bagendeye ibihugu vya Kenya n'u Rwanda, bikaba vyiyongeye ku bihugu vyari bisanzwe gushika mu mwaka wa 2022 byari bisanzwe byarakuraho amaviza ku banyafrika bose bashaka kubigendera, nayo ivyo bihugu akaba ari Gambia, Benin n'amazinga ya Seychelles. Ivyerekeye gukuraho ayo maviza nka Ruto yavuze ko atakamaro gushiraho amaviza ku kuyagumiza bigirira ibihugu, avuga ko vyugaranira abantu mu mbibe z'ibihugu vyabo cane cane abakiri bato, naho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko bishobora gufasha mu vyerekeye ingenzi abakera rugendo mu bifasha mu vyerekeye ubutunzi bw'ibihugu. Mwibaza ko n'ibindi bihugu muri Afrika bishobora gufatira ku kuri iyo ntumbero izo bihugu bitanu bimaze gushika ko navyo bigakuraho aya maviza ku vyogira akamaro ibihugu byo muri Afrika, umugabane wa Afrika.
Yego cyane, ariko urabe abo Perezida bombi bagira bati mu by'ukuri nta nyungu igaragara iboneka twahora kwinjiza mu gihugu cyacu. Igihugu cyacu gicinjiza bikwiye icunguka bikwiye mu gihe twari tugisaba mureke yinjire. Murabizi muri ibi bihugu bigize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika yahora ari amadolari niba ntihenze amajana abiri, si make amadolari amajana abiri uyongereje ku mahera watanze kuri tike usanga ayo mahera atari make. Aho ni kuri mukerarugendo, ego niko uyatanze winjira ayo mafaranga utanze yinjira mu isanduku rya Kenya cyangwa y'u Rwanda. Mu gihe abo bombi bavuze bati ayo mahera amajana abiri wahora utanga yagumye, wewe urabyina kandi birahageze, wageze kuri hatiki wongeye ko amahera ya mureke yinji barayakuruhuye, yemwe asigara wivuganira n'amahera utanze kuri tike yawe gusa ni inyungu kuri mukerarugendo.
Yego,
baharuye rero bati mbega twebwe ni inyungu y'amajana abiri tuhora dukura twoyireka kugira ngo twunguke gatatu ku ijana, kumi ku ijana, 50% ku ijana, hanyuma nibyo baharuye kandi biraboneka ko Kenya n'u Rwanda babanje guharura barindika.
Murakoze. Turaronse undi mutumire ikibazo cha telefoni cha kibonekeje ariko cyavuye mu nzira ni Professor Gilbert Niyongabo yigisha izerekeye butunzi muri kaminuza y'u Burundi. Turiko turavuga kuri iki kibazo cyo gukuraho amaviza ku banyafrika bashaka kugendera ibihugu byo muri Afrika aho ibihugu bimaze gufata iyo ngingo biherutse ari Kenya n'u Rwanda byiyongeye ku mazinga ya Seychelles na Gambia na Benin byabisanzwe birekurira abanyafrika bose kubyinjiramo ataviza wanje gusabwa ku bwanyu nibaza ko ni kibazo nayo ndabaza umushinga ntaze none cyanze ko bizotuma n'ibindi bihugu bifatiraho akarorero nakahe kamaro bishobora kugira nkamwe mwana no soje ubutunzi kubijanye n'ubutunzi bijanye n'ubudandaji na cyane cyane ko Afrika yashizeho umuryango umwe bwa Afrika n'ibihugu byo muri Afrika byashizeho amasezerano ku rwego rwose rw'umugabane wa Afrika kugeruruja kurekuriruja n'uruza atantamba mu by'ubudandaji mubibona gute
murakoze cyane kuri icyo kibazo kandi muri amubarira telefone yari yangoye
nakibazo
nashaka ego nashaka kunganira umushinga nawe zemewe kuravuga mvuga yuko ku by'ukuri akamaro ni kaniniya kandi cyane cyane ku bihugu dufashe igihugu cyacu cy'u Burundi usanga nk'abantu binjira mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane dufashe nk'abajya abantu binjira bava mu bihugu bibanyi ariko navuga nka cyane cyane nk'abava mu gihugu kibanyi cya Congo muza usanga ari abantu benshi cyane kandi bingira akamaro rero ni ukuvuga yuko ayo mahera bayakuyeho ingenzi zo kwiyongera ubudandaji bukaduga ukarusha mbere n'ayo mahera yikaho yuko ariko baratanga kuri mureka arengane hanyuma ikindi muntu yakongera ko nuko ibihugu bya Afurika na cyane cyane dufatiye ku Burundi bifite amasezerano n'ibihugu byinshi bidasanzwe bitanga ayo mahera nashobora kuvuga nk'ibihugu byo muri kano karere ko mu buseruko ko muri ERC nashobora kongera ko mbere nabyo bihugu bisangiye nabonye imbibe zo muri komesa mbere umuntu nashobora kuvuga n'ibindi bihugu bisangiye bisambiye amasezerano cyane cyane byo muri Afurika yo hagati bita CAC rero ibyo bihugu mugiye mukabiharura muzamusanga ari ibihugu byinshi ni hafi igice cya Afurika cyaba abo dusangiye amasezerano kandi dusangiye n'imbibe ni ukuvuga yuko ufatiye kuri ibyo bihugu rero n'akamaro kanini kubareka bakinjira basesha amahera nibaza yuko ibyo bihugu bimaze kubibona nka Kenya cyangwa amazina ya Seychelles mbere n'u Rwanda n'ibindi nibaza ko bazoboneraho ku by'ukuri kandi dusanzwe dutangiye amasezerano y'ubumwe Afurika mbere na Afurika imwe y'imigenderanire imwe yita Vision 2063 2063 nibaza ko ariho turiko turabona by'ukuri ko abanyafurika bavuye guca hamwe nk'uko abaperezida ba kera bigeze kubyerekana cyangwa kubishikiriza cyane cyane twibutse hirya myaka yo kwikukira nibaza ko umushyira amaherezo no abiturusha muribuka yuko igihugu cya Ghana gitwabona nka Mekuma yari yavuze ko Afurika by'ukuri igiye kuca hamwe mbere n'igihugu cya Ethiopia barigeze kwitwana kwa umukuru w'igihugu wa mbere bakikukira n'abanyarwanda bafite iyo viziyo yo kwerekana ko Afurika by'ukuri igiye kuca hamwe kujya ku bihugu by'Uburayi cyangwa nawe umuntu wabaye amareta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ndashyigikiye icyo cyivugo cyane cyane yuko Afurika ikintu dufite ni imigenderanire ya hafi mbere n'ukuri nabo turiko turaraba sibajya bava kure ariko twogera aha hafi abantu bo mu kibano nibo bakwiye kwinjira batarishe kandi nibo bazuzana mbere n'iterambere mu gihugu iwacu.
Murakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Claude Nibigira, uratwumva?
Ndabumva cyane menyeshamakuru.
Uduteye ka muri he?
Ndi Zambia Lusaka.
Ufite ikibazo ubaza abatumire cyangwa ikintu ubishikiriza ubishikirize?
Ubishikirize?
Ego.
Icyumviro nari mfite ni uko ari ingingo nziza, ingingo yo gukuraho amaviza ku bihugu by'abanyafurika cyane cyane nk'uko byatangajwe nk'uko bariko barabivuga ujya arondi nayo kuri kugira ya Ghana kandi mu Amerika basi akarishimangira cyane yirondera arondera yuko Afrika kugira ubumwe iyo muhagarisha yarizana kuko bivise inyungu mu buryo ubushanga butatu na butanga butatu icyambere ni ibintu byakira ingenzi ingenzi umuntu akijya agatembera icya kabiri umuntu akarondera ubuvuzi aho busanzwe kusanga abantu benshi ariko barabura ubuvuzi kandi ugasanga avuga ati ngiye hariya hari amabwiza bintwara uburyo bungana uku ariko igihe umuntu yishyuye akizana mu bihugu akavuga ati ndagiye dufate gusa nk'aka karere kacu ka Afurika y'ubuseruko kuko turi muri gikino cya East Africa biroshye ariko hariho n'umuntu aravuga ati yakeneye gushika muri Zambia hariho viza usanga bakwaka viza ufate n'umunyeshuri cyangwa n'umunyeshuri agomba kuvuga ati reka menye ko umwana wanjye kwinjira muri Zambia hariho viza bazomusaba hariho no kugira yige bamusaba ati yesi kugira yige rero biraryoshye yuko Afurika twegira ubumwe bagakuraho amaviza ari ibindi bihugu nuko u Rwanda na Kenya babitanguye ibindi bihugu byose byo muri Afurika bigafata iyi ngingo yo kuvuga ati reka dukureho amaviza abanyafurika bajye baratembera ego ariko nkabafisha kandi kabazo ikindi kibazo nubaza mbega nibabikuraho ko tubona hamwe mu bihugu bimwe nisanga hari ubucudike bw'abantu benshi n'ibindi bihugu usanga abantu niba ari aho ubucudike nta ngaruka mbi bizozana muri ko gukuraho amaviza nubwo batajya batanga ubwenegihugu mu gukuraho amaviza ko abantu bashobora gutembera icyo ni cyo kibazo nari mfise hanyuma ni mu kurangiza intererano nari mfise.
Murakoze ndabashimiye. Mushinga ntazine no mwamwishura muri make iki kibazo abajije n'ikimvu urashikirije n'ibigira
ego cyane Mushinga ntahe n'ibigira agize neza gukurikiza icyo cyiyumviro n'icyo kibazo icyiyumviro muri make avuze ati abatuboneye izuba kampani nzuma yifuza ko Afurika ibimwe igakigira urubibe rumwe igakigira kubure n'ifaranga rimwe nzuma yabona kure nicyo bamuhoye nshuti yawe burya kugira ngo bamukure nzuma yariho mu kirenge cy'ibihugu byo by'ibihangange cyo gituma baciye bafashe ingingo zose bamusubiriza abo twita abakomacote umukomacote akomera icyoto shebuja agaca ataramuka igihugu cyose kigasigara mu menyo y'uwo shebuja umukomacote wigikanisubiye inyuma ejo bundi niho yisubiza agateka Nkuruma nicyo yazize Rumumba nicyo yazize Rwagasore nicyo yazize Mutara nicyo yazize kijya gihe cya 1961 yari ibakanye ikavuga ibyo byo byabaye maze rero abanyafurika b'icyo gihe babona kureka Nkuruma nkamudibo kate barabakenyaguye nka bose nkamudibo kate bategeka mari bose barabakenyaguye abari muri uwo murongo Afurika imwe urubibe rumwe ifaranga rimwe umukuru w'igihugu umwe yumvishe ingene Afurika iba yifashe ku isi nzima ubu ubu ibyo byarasubiye inyuma umugambi watise kubera nta nyungu y'abandi yarimo ariko yari inyungu y'abanyafurika ariko ibyo nibyo batashoboye ubu rero ugize uti mbega ubu gitotangura tukugurura imipaka ku babanyi uvuze ukuri uwo kugurura agatumba abanyekongo bene wacu bakinjira mu ikongo abanyekongo abarundi bakajya mu ikongo ata kindi kimeze gusabwa keretse kwerekana gusa mureke yinjire cyangwa mureke arengane
murakoze
ibyo byoryoha ibyo byokoroha byokorohereza bose bene gihugu n'igihugu
murakoze
murabona ya jamujya mu kanyaro jahaja aha maze tindu gusare gute yani winjiye muri cyo gihugu ni Kongo ubu yebo kubwira abakingo turaguha amadolari ijana ha wabanza kwibaza mbega nzoyari irahegarenga zogenda ngaruke ha nabona hari turacyafite ibibazo bikomeye imbere mu gihugu mu ntwaro z'ibihugu bituma iyo ngingo itashoboka muri iki gihe
murakoze
mupaka biratugora no kuba banyu biratugora nkabishwe rero kuri Afurika yose iramaho
murakoze dufite Maisha El Varane Mpurimana muratwumva Mpurana Imana murantunga muratwumva
ndabumva
Mpurana Imana uhamagabirihe
Mpurana Imana mu Rwanda
urafite ikibazo cy'umubiri ubishikirize
Fite ikibazo none ara
ndabumva
Fite ikibazo ne nk'ubu nitwaza atabiza dufise ubu byaratangiye byatanguye ubu cyanke bizoguma bizotangura mu minsi iri imbere icyo kibazo nari ifite
ku byerekeye Kenya Kenya Perezida Ruto yatangaje ko iyo ngingo izoja mu ngiro mu mpera z'uyu mwaka ego mu Rwanda nibaza ko byatangwe kuva mukuru w'igihugu Paul Kagame abitangaje murakoze
ikindi kibazo nari ifite
ego
none tuzokwerekana muri karengane mu gihe tuzoba twinjiye cyangwa nayo nyine ntayo tuzokwerekana twerekane
reka mbaze Professor Jibe mwo mwishura
ego murakoze cyane Maisha ku cyo gusanyu kumwe kuri iyo bavuze yuko batari hisha tukumva yuko umuntu atagenda na impapuro urazerekana gusa nta kindi kintu bagusaba niyo winjiye ufatiye imbere atanga ari mu bihugu kibanje cy'u Rwanda niba duko byamaze gutangura kwinjira mu Burundi urerekana mugabo nta kiguzi na kimwe uriha na kimwe uriha urerekana gusa ko winjiye mu Burundi hamukerekana ko uvuye mu Rwanda usohotse hanyuma bakakwandika ukabandanya atana kimubisha kandi ubwiye kuraba noneho ku nyungu cyane cyane ari inyungu iyo uje ukava mu bihugu kibanje cy'u Rwanda udusanga ushitse mu Burundi ukoresha amahera y'amarundi kare n'amahera usanga ufite y'amanyarwanda uzosanga uyakoresheje mu Burundi ruba yuko igihugu cy'u Burundi kirunguka igihugu cy'u Rwanda kikunguka kubera na busubiyeyo abarundi barakunda kuvuga icyo bita kagano ubuke nawe ntubura akandi kantu be n'uguze ugashyira abandi bantu mu Rwanda kandi hano icyo nakongera ko nuko uzosanga hari ibintu byinshi byagiye biraba mbere uravye muri iyi minsi hagati y'Urundi n'u Rwanda hari abantu benshi bamaze iminsi bagira nubwo nk'imikino hagati y'Uburundi n'u Rwanda mu kwezi guheze hari abantu bagiye b'amakinga muri uku kwezi kwa cumi na kabiri haruza imipira ya basketi hagati y'abakinnyi bakorera mu Rwanda no mu Burundi uzosanga ari ibintu byiza cyane abantu bazabikoramo kunguko nuva yuko wewe amahera ufite uzoyatanga ku mupaka ariko uzayakura uzayakoresha mu gihugu ugiyemo kandi uzokunguka kubera iyo uvuye naho ugiye hose uzonezerwa murakoze
murakoze ku byerekeye kugurura akarere ka Afurika dufatiye kuri aya masezerano yo ku mugabane wose wa Afurika yerekeye korohereza uruja n'uruza rw'ubudandaji isoko rusange muri Afurika yatanguye gushirwa mu bikorwa yamara biravugwa ko kuva aya masezerano atanguye ikibazo cy'uruja n'uruza rw'abantu mu karere kose ka Afurika cikweze yakigisa n'ikitakurikire kandi cyateza kuba kijanye n'ayo masezerano hama nashaka no kubaza wewe Professor Jide kubera iki bihugu byo muri Afurika byinshi bitsimbatara kubyerekeye kwiyugarana mu mbibe zabyo nikihe biva ko nihe nsiguro mwa bitanga ko
makoze cyane kuri icyo kibazo notanga karorero ku gihugu cy'u Burundi cyangwa u Rwanda igihe twinjira mu bihugu ishyiramo ibihugu by'ubuseruko murabona twatanguye yuko bijya bihugu bishika nka bitatu biza yatanguye Kenya Tanzania na Uganda hanyuma u Rwanda na Burundi tukaba twarinjiriye rimwe mu 2007 igihe byatangura ari ibihugu byinshi byahise bidukura ko viza cyangwa aya mahera yo kwinjira ndavuga nka Kenya mugo giye kuraba nko muri Tanzania byarakeje aha rero byatumye nko muri Tanzania isiguro barigeze gutanga bavuze yuko namahera bari barateguye kwinjiza mu gihugu cyabo mu kigega cya leta nubwo yuko igihe amasezerano abaye ibihugu byinshi yakunda guteba kubera namahera bari barateguye kuzokoresha namahera bari barateguye kwinjiza mu kigega cya leta rero no kuva yuko badahinduye n'itegeko bijyanye na n'ikigega cya leta cyabo kenshi rero baca gusanga baca kugira aya masezerano bataravye neza ukuntu azoja mu ngiro ugasanga itegeko barisinye cyangwa igihugu seruki igihugu yabisinye muri iyo myumvikano mugabo abari muri inzego zitunganya ibigega cyangwa abatunganya ibigenzi bakaba batarabishyira mu ngiro mu mategeko yabo mu nzego zibaraba cyane cyane niho umuntu cyane cyane nicyo umuntu yavuga kandi kenshi mu bihugu byo muri Afurika mbere mugiye no kuraba kenshi iyo masezerano bamaze kuyashyira ko igikumu muzosanga ahantu henshi mu nzego ntonto muzagusanga basa nko kumenga barakeba kubishyira mu ngiro kubera n'umuntu yavuga nk'uko umene ugenda barakurikirana muri mu buryo bw'amakete cyangwa novani mu nzego zitandukanye cyane cyane nicyo umuntu yavuga kubera abanyafurika kenshi iyo bagiye hamwe bafite amasezerano bumvikana ku bihugu ku rwego rw'ibihugu cyangwa ku rwego rw'abakuru b'ibihugu mugiye kuraba nko ku nzego z'ubushikiranganji cyangwa ku zindi ku yandi maserivisi ugasanga baracari inyuma gatoya nibaza ko ikibazo kiri aho cyane cyane mu rwego rwo muri Afurika.
Murakoze. Dufise Yapa Alphonsine, uratwumva?
Ndumva neza iriya
muduhamagaye muri he?
Ndagomereye mu Rwanda i Kigali.
Mufise ikibazo mubaza batumire? Mufise ikibazo mubaza batumire cyangwa icyumviro mushikirize mushikirize?
Ikibazo nzashaka kubaza batumire mwatuzaniye ndetse natahe twamara ko ikawuni mbugi urugero muri Kigali ndetse n'ikinya kuko
Kazi Fideli asigurire icyo yavuze kuko sinategereye neza mu ndumbi.
Ariko arabaza ko izo ngingo zafashwe nk'ibihugu bya Kenya n'u Rwanda ngo kudashobora kubangamira ibihugu bibanye ku byerekeye gukuraho ayo maviza.
Njyewe ko nk'u Rwanda usanga imbibi n'u Burundi ndoze icyo gihugu kuri zero tiri iwanje ku mupaka w'iwanje umunyafurika azokwinjira ata kibazo afite mu byerekeye mureke yinjire araza yamureke n'impapuro igihugu kiwe agashika ku mupaka uruja n'uruza ku mupaka agashyira ko ikidodo gusa cyangwa se arinjiye atabutse ashyira ko ikidodo aratabutse gusa kandi ibiri icyo kidodo yinjiye icyo kidodo asohotse n'umunyagihugu icyo bashyira ko gusa ubu mu Rwanda winjiye mushika umukuru w'igihugu afashe iyo ngingo winjiye muzananye n'umunyarwanda niwe yarengana kandi agaca mu murongo wabo gusa akarengana agashyika imbere yujejwe uruja n'uruza imbere yiwe agashyira ku ikidodo kivuga kiti naka yinjiye undi nawe bari kumwe adafite mureke yinjire araza bakaraba ko ayifite koko bagashyira ko viza ya karere viza isigiye Rwanda viza ya karere ibyo bakora bakora ariko ibyo urumva bitwara ayo mafaranga bahora basanga bigatwara n'uwo mwanya mwene Rwanda arinjira mwazananye arakarengana nta kibazo urashaka kukidodo gusa ariko uyo icyo gihe bigata umwanya muremure ugereranyije na mwene Rwanda bari muzananye kugira amahoro.
Murakoze. Dufise ku murongo kandi Gashishiri Benjamin, uratwumva?
Ndakubumva ijana ku ijana.
Uruteka muri he?
Uwi mperereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu murwa mukuru wa Kinshasa.
Ufise ikibazo ubaza icyumviro ushikiriza ubushikirize?
Nari mfite ikibazo ku bijanye n'iyo viza bakuyeho buriya twebwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iminsi isize niho baherutse gukora arolema y'abaturage bo muri Kongo. Mena hariho ibibazo by'umutekano mukeya birimo uburasirazuba bwa Kongo, abaturage benshi tubashoboye gufata amakarte de lecteur nanjye indangamuntu zo kugira zibemerere kwidegembya mu bihugu byabo nangwa mu bihugu bya karere. None ikawo muturage udafite uwo muturage wabo warabonye inani carte de lecteur nangwa indangamuntu abayemerewe kwinjira mu gihugu nk'icy'u Rwanda nta yandi mananisa yasabwa nangwa se kwabo bandi batabonye ubushobozi bwo gufata carte de lecteur bakaba barimo bamwe na bamwe ari abayetidiye abantu bigira kuri za kaminuza baba bafite za karte zibemerera yuko ari abanyeshuri bo ku mashuri ya kaminuza. None izo karte za kaminuza nta kuntu bakora kugira zibemerere kwinjira mu Rwanda. Icyo nicyo kibazo cyo nari mfite. Ibyo nibyo bibazo birubiri nari mkeneye kubaza.
Ndabashimiye.
Yego ndabashimiye.
Professor Jive mwari mwasa nabigeze kusigura icyo kibazo hari ubundi yari yakibajije mwo musigurira kumva neza Gashishiri.
Murakoze cyane kuri icyo kibazo mubajije. Ku by'ukuri nk'uko nabivuze kare kutariha ku mipaka si ukuvuga yuko umuntu atafite ibitabo by'inzira kandi nk'uko uyu yariko arabaza afunze iby'ukuri impapuro z'inzira ziri mu bwoko bwinshi nk'ibihugu mbere dusanzwe dutanga imbibi ejo mu kibano zaba bifite impapuro zitwa muri karengane cyangwa repubulika nayo ntibashaka kuyikoresha cyangwa ikindi gitabo cy'inzira bita pasiporo nubwo ko ziri ibitabo byose bishobora gukoreshwa byemewe nko mu Burundi mu bihugu tubana turemeza yuko ibyo bitabo bishobora gutuma umuntu yinjira. Ariko rero ni ukuvuga yuko kurengana no kuba ufite igitabo cyo kurengana kandi cyemejwe n'igihugu uvuyemo ni ukubwira ngo barabe bashobore kumenya aho uvuye kandi hari ibibazo numve nka bakunda kubaza byinshi byerekeye umutekano mbega havuye ntaje gutera umudurumbanyi mu gihugu agiyemo cyangwa ntashobora kuba tumwemere n'utugwi. Ibyo ni ibibazo bibiri bidasa. Ikibazo cya mbere ni ukwerekana yuko by'ukuri ibyerekeye ikibazo cy'umutekano bifite abantu bakijejwe, hanyuma iyo gituma bakijejwe nicyo gituma rero izo mpapuro zo kurengana cyangwa ibitabo by'inzira biba ari ibitabo nuvuze ntibikwiye iby'amategeko nuvuga ko igitabo kiba cyararenganye cyangwa amatariki yararenganye ni igitabo kiba cyemejwe n'igihugu umuntu wese avuyemo hanyuma uburenganye barakwandika nk'uko nabivuze kare murashaka cyane cyane turafi nk'ibihugu duhana imbibi kenshi niho usanga hari ingenzi y'abakongo hagati y'ikongo n'uburundi cyangwa hagati ya Tanzania n'uburundi cyangwa u Rwanda n'uburundi. Murakoze.
Ariko n'ikibazo cy'abimukira abantu bashobora kwibaza ko boca baja mu bihugu bifise nk'ubutunzi bwisununuye kurushiriza cyo mukibona gute?
Murakoze cyane. By'ukuri buravye ibihugu byo muri Afrika ukomere tumeze ni ibihugu dusara n'abashakumera cyo kimwe. Uravye ibihugu bitunze nibyo ibihugu bitunze birafise ingorane mbere no vuga babikeneye ibindi bihugu bidatunze kubera abana bakeneye abakozi abakozi bafise inguvu bagikomeye mbere na benshi. Notakarorero nk'igihugu cya Afrika usanga kenshi abantu bakunda gutera imidirumbanyo hagati y'Abanyafrika y'epfo n'abantu bavuye mu bihugu bizanye kubera bitwa ko baje kubatwara akazi ariko ntibaje kubatwara akazi baje gutora akazi basanzwe kahari. Hanyuma iyo umuntu rero ari ingenzi akagenda akazi mbere no mu mategeko byo mu bihugu bisanzwe duhana imbibe cyangwa byo mu buseruko n'ibyo birimo yuko umuntu ashobora afite uburenganzira bwo kugenda gukorera mu kindi gihugu. Iyo umuntu agiye gukorera ahandi aba agiye kurondera akarusho ashobora kuba avuye iwabo afise nubwo ni umwimbo bukeya mugabo mu gihugu agiyemo kubera igihugu giteye imbere akazokwimbura ibintu bishemeye. Icyo ni icya mbere. Hira kabiri hari ikintu cyerekeye batavuga cy'imitahe urashobora gusanga ufise umutahe mutoyi mu gihugu gitunze ukazovuga ati uyu mutahe mfise nk'imiliyoni cyangwa zibiri ndi muri Afurika y'Epfo na maya make ariko nogenda nkaja mu gihugu kibanyi nka yaba Angola cyangwa ntabwo nka Zimbabwe nuko ntazi uburorero ngira ngo bitandukanye cyangwa nkaja nko muri Tanzania miliyoni y'amadolari na maya menshi cyangwa zibiri ariko uri muri Afurika y'Epfo na maya menshi nubwo yuko harimo akarusho ku bihugu mbere nubwo nti ku bihugu bitunze uravye n'abandi bantu b'ibihugu biri kumwe birakorana n'ibihugu bidatunze uravye ubuzi bw'abantu b'abanyafurika bakora i Buraya n'ubuzi bubayabaye kandi abanyafurika bakora neza nicyo gituma mbese usanga ibihugu bimwe bimwe ntaheze kuvuga amazina byose mbere ufashe nka Amerika cyangwa nka Canada usanga kenshi baremera ko abantu bagenda bakaba impapuro bakagenda gukora iwabo kubera usanzwe igihugu gitunze icyo gifite n'akazi kenshi.
Murakoze. Dufise Abdu Shani, uratwumva?
Ndabumva neza.
Uhamagaye urihe Shani?
Hala?
Uduhamagaye urihe?
Ndi Tanzania.
Ufite ikibazo ubaza icyo kintu ushikiriza ubishikirize? Shani uratwumva?
Ambigisha anga ndagerageza kukumva ko narindi icyerekezo kibi mu bice by'ahantu bita Tanga.
Urafite ikibazo ubaza cyangwa icyo kintu ushikiriza? Halo?
Halo?
Oui, uratwumva?
Ntabwo mwumva neza kubera ndi ahantu hari cyane ndisanga ahantu mu mashyamba.
Utatwumva reka tuzogerageza ikindi gihe. Uri ku murongo mwiza, turagushimiye. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri Isanga turiko tuvuga ku ngingo ziherutse gufatwa n'igihugu cya Kenya n'u Rwanda cyo gukuraho amaviza ku banyafurika bose bazogendera ibyo bihugu. Hari Perezida Ruto yaravuze ko yashimikiye ku kamaro gakomeye kukutiugarana mu mbibe z'igihugu na cyane cyane ku bakiri bato aribo bagize igice kinini cy'abanyagihugu baba muri Afurika. Ku bijyanye n'abo bakiri bato n'akaye kamaro uko kugurura nk'izo mbibe no kudasaba amaviza bishobora kugira ku byerekeye kwiteza imbere kuri bo no guteza imbere ibihugu byabo, mushinga ntaheze none cyenze?
Icyo ni ibintu bikomeye rwose cyane cyane kuri abo bakiri bato bakisha kugurisha itunga ryabo, ari itunga ryo mu minwe, ari itunga ryo mu mutwe, kugurisha ubwenge bwawe hakurya no hakuno y'urubibe. Mwarimu wo muri kaminuza y'i Burundi ashoboye kugenda mu gitondo akigisha i Butare akagaruka mu rugo iwe, cyangwa uw'i Rwanda kaza i Butare kaza akigisha kuri kaminuza iri mu Kayanza cyangwa i Ngozi akinjira akigisha agataha, cyangwa akinjira akadandaza agataha, agatahana inyungu yazanye ubwenge bwiwe, yazanye inyungu ibidandazwa byiwe, arabishoboye atahanye inyungu
atakindi kirinze gusabwa ni ibintu bikomeye ku bihugu cya Afrika bibonwa n'abategetsi bake hanyuma bikagora benshi icyo gituma burya Afrika mu bibazo ifite ni ukubona kure ni guharura neza ibyerekeye igihugu ingingo ufashe iyo ari yo yose ikazanira akamaro igihugu cyawe ibyo ni ibintu bisiga abategetsi benshi bo muri Afurika bishobora bake bafata ingingo bamaze guharura bamaze babandi kubanza ugaharura hanyuma ugafata ingingo ntuze gufata ingingo ntuze guharura wamaze gufata ingingo benshi babaza gufata ingingo hanyuma bati pe reka byabindi urumbiraga hano ndega shambi nafashe ingingo rya batibindi ya banki kabuhe nukorera bwira bagiye suko kagame agiye suko ruto agiye ira mahoro
murakoze kuba ibihugu byo muri Afrika bishobora gukurikira ibyo bihugu bitanu mu gukuraho amaviza ku banyafurika bose bashaka kubijamwo abitegereza ibintu bavuga ko bishobora kurekurira abantu kwinjira muri ibyo bihugu ku mugabane wa Afrika ariko bitatanga uburenganzira bwo gushobora gusaba akazi no gushobora kugira imirimo y'ubudandaje muri ibyo bihugu gushobora kwatura kuhubaka ko bisaba ibindi byinshi mwosegurira ariko aratwumviriza Professeur Jibe ingene ibyo bibazo naho hovanwaho ayo maviza ibibazo bibandanya hari ibindi bindi bishobora kuba hakiri izindi nzitizi kugira nkabo bagiye muri ibyo bihugu bajanywe no kugira nk'imirimo y'ubudandaje cyangwa kuhaba bishobora kugira
murakoze cyane kuri icyo kibazo by'ukuri abanyafurika nibyo basanze nko kumenya uburenganzira babura ubusimu bwabo bizogenda bisa nko kumenya bigenda buroboro ndabaye akarorero ko muri Afurika y'ubuseruko dusanzwe twebwe Urundi turimwo maze yuko aya mantu zenya aya mategeko twe twayarenganya yuko twahereye ko abantu bose bari mu Burundi hari imbibe nashaka kugenda gukorerayo mbere ariko ugiye kuraba nka nk'igihugu cya ndambaga nk'igihugu cy'igihugu cyateye imbere dufate nka Kenya abarundi benshi ntibazo gutabaza muri Kenya kubera izindi ntambamyi z'ururimi cyangwa mutahe ugiye kuraba nk'abantu bafite imitahe mu Burundi mitahe mito mito benshi ebizo bakora yuko batongenda kubera muri Kenya ko n'akarero ka mbere kagira kabiri ugiye kuraba usanga abarundi benshi mu mico yabo sinzi ko ari byo abami bashyize mitwe y'abarundi abarundi benshi ntibakunda kujya hanze keretse abantu bari mu bisagara uzosanga abantu bari mu misozi basanze birimira badahita baragenda keretse umuntu afatiye ntajya abantu bari ku mipaka ugiye kuraba nk'igihugu mu Burundi ufatiye nka mu Gatumba uzosanga abantu benshi baza mu Burundi n'abanyekongo mu mico yabo barafite ibintu by'ubutandaza byo mu mitwe yabo mu mico yabo baramenyereye ariko tugiye kubiraba byari ibintu bisa n'ibintu byiza cyane rwose njye noho hakarariro nka jewe nk'umwarimu kugenda kwigisha muri Congo nagiye ndigisha namara yo nk'imyaka itatu nzaragenda nkamara ukwezi cy'amezi abiri ivyo biramfasha kubera ku mupaka naco ndiha nta nico bisaba mfata imodoka hajya bita ku isoko bita kwa Sione nkafata imodoka nkaja kwigisha Bukavu narigishije jewe muri institut supérieur de Bukavu institut pédagogique arigishije mu yindi université mu kuva yuko mu burenganzira baguhaye gukorohereza n'abandi bose bazokora nk'uko nyine mu bikorwa basanzwe bakora bigutuma rero ushaka kwimbura mu gihugu ugiyemo ukabandanya ukora n'igihugu urimo ariko rero kugurura si kuba yuko umuntu wese acagenda hanze kandi ibyo ni ibintu bigoye haragoye imitahe kandi ugiye kuraba n'abarundi benshi bakorera aho bakorera ni basanzwe ba badusanga rero yuko kuri zo kwimure urugo rwawe n'ibindi bintu nibaza yuko cyane cyane umuriro yuvuga yuko ari ibintu cyane cyane nibaza ko ari byiza bizofasha urwaruka kurwaruka basanzwe bafise bakirondera mu buzi barondera cyane mu byo bazokora bizofasha yuko bagenda bigo byinshi bitandukanye
murakoze nashaka ndababaze mbananije kuri icyo kibazo mu bishyirwa imbere ibisata bishobora ku tera imbere amaviza avuye ho harimo nki isata byingenzi hari ubudandaji hari bindi ubona byogiza kamaro ibihugu byo muri Afrika aya maviza ashoboye gukurwaho ku mugabane wa Afrika kare kuri abanyafrika bose kuja mu bihugu byo muri Afrika atamariza batanze
ku byukuri bavuze ibintu byingenzi n'ibyerekeye ubudandaji n'amahinguriro bizotuma yuko mu Burundi numvise umuntu ariko aravuga ari muri Zambia kenshi nibaza yuko ari igihugu kitari kure yacu duhana urubibe dushyiye mu kiyaga Tanganyika bizotuma ko nk'umurundi ashobora kugira ihinguriro mu bihugu kibanyi nko muri Zambia azogira ihinguriro muri Zambia bikazotuma ashobora gukorera muri Zambia agacanga agakorera mu Burundi ashatse akazogira amahinguriro abiri rimwe riri muri Tanzania bamwe rimwe riri muri Zambia cyangwa irindi riri mu Burundi kandi ubandanije mbere barashobora no kubandanya umaze gushika muri bihugu bya Zambia muzosanga ibihugu bya Zambia ari mu bisata by'ibihugu byo Afurika yo hepfo amayira yuguruye bashobora kubandanya kuja muri za Zimbabwe na Namibia mbere gushika muri Afurika y'epfo nibaza ko ari ibintu bizotuma mbere ugwaruka cyane cyane ugwaruka nibaza ko usanga bikorera ivyabo kuzogenda kuraba ibintu batari basanzwe bazi bakazomenyera gukorana n'ibihugu bitandukanye hari ibyo bashobora bagashobora gukorayo bakazobayo cyangwa hari ibyo bashobora bakazokorayo bataha berekana ubuhinga bakoreye.
Murakoze. Nashaka mbaze umushinga ntaheze none icyo nzi mwireze kuvuga ko naho ayo maviza yovanwaho ku mugabane wose wa Afurika ku banyafurika bose bashaka kuja mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika hakiri intambamyi zikomeye hari zo mwashikirije mwari mwavuze ko hari intambamyi zikiriho hagati mu bihugu nyene ubwabyo bituma uwo mugambi udashobora gushika kumbure ku byo wa wishinze mwo bisigura neza
yaba inyungu igihugu gishobora kuronka gukura mu gukura agira ati nk'umuperezida wa Kenya cyangwa w'u Rwanda avuze ati jewe uzokwinjira muri iki gihugu azosubira kuriha ureke yinjire urabona igihindutse ni uko mukerarugendo uwo ari we wese aca aronga ahinjije amafaranga hafi amajana abiri aho ni ku ruhande rw'amafaranga arinjije ibindi ikintu gikomeye nta mwanya ata ariko arayijaracara mu kwinjira aragenda bagashaka ikidodo gusa ibyo na mwene Kenya cyangwa mwene Rwanda arabicako mukajyana mukarengana mu gihe kimwe nk'uko mwakurikiranye ubu rero nibyo bizobwirwa abo barungutse abo bakerarugendo bungutse kabiri bungutse umwanya bungutse n'amahera bari gutanga
mubivunagure umwanya ugiye kurangira yego
igihugu nacyo rero kirungutse kuko uyu mukerarugendo aje mu gihugu ayo mafaranga aza kwinjiza noneho mu gihugu mu kugura n'ibi muri icyo gihugu cyawe abadandaza mu gihugu cyawe barunguka nabo bungutse yushe kunguka ayo makori bigahita biba igihugu kikaduga kubera politiki nziza
murakoze yego murakoze ndabashimiye barabatumire umushinganeze nini cyanzi muhinga mpanuzi wa jambo ku bibazo byerekeye politiki ubutunzi n'iterambere ari muri Canada na Professor Gilbert Niyongabo yigisha ibyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi ari Bujumbura tukako turavuga ku ngingo ibihugu bya Kenya n'u Rwanda biherutse gutangaza gukuraho amaviza ku banyafurika bose bashaka kuja muri ibyo bihugu bwavyiyongeye ku bindi bihugu bitatu byari bihasanzwe byarafashe iyo ngingo ndashimiye rero abatumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye ikiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyimviro namwe mwese mukunda iki kiganiro n'ibiganiro vyacu kuri radio Ijwi rya Amerika tubatumye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu biri imbere kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika mukurinda mwese mugire ibihe vyiza.